Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddy Claude Nini na Hatwe.
Niriwe nchuti na mwakunzi wa radio Inzamba gateka kawe kazo makuru kuru umusi wa gata tugine kerezo ya mnungu nindwi muka karunga kwa mbili na mnungu na kabiri atuka wateguri yetu ahere kuri zino ngingo ngunguruzi kurikira mraka mara maza kugiugu chuburundi noku nungazi cho giugu zeherute kurungi kwa mugiugu chubu swisse zansi guhemba mshingwa manza avamuni cho giugu inyuma igikogwa bamu haye mumakete yuyo mshingwa manza radio Inzamba shobe kuronga arekana neza ko yagerageje kwishuza kenshi agahembo kiwe kama hera ya baba amajana 6 y'amanyaburaya arahebura muraza kuvyumva neza mukanya igitigiri naco gitazo cy'abasirikare n'ugwaruka bw'imbonera kure bararungitswe mu bikorwa ku butaka bwa Republika ya Demokrasi ya Kongo kuva mu kwezi kwa Kigarama umwaka wa 2021 mu matohoza y'ishiramwe rihanira gato ya kazi na muntu mu Burundi IDHB bamagarira amakungu kuba maso kuri ibyo bikorwa bya gisirikare umuruho ni mwiheburo nivyo biri mu banyagihugu biyunguruza mu gisagara cha Bujumbura no mu gihugu hagati kubera iduzwa ridasanzwe kibiciro cyo kuyunguruza mu gisagara hoho ntibakironka ni modoka ziyunguruza kubera ubukene bw'igitoro bwabaye ndanse kaze mwese
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 akaburungu Inzamba akaburungu org
Dasuwe kwa ramuta mwese duhere kuri inkuru y'umutekano muke iciye ku masonga hari umusore atamenyekanye yato yapfuye kuri wa kabiri ku mutumba Gifurwe ni muri komine Mpanda intara ya Bubanza ikiziga ciwe kaba cari kimaze kononekara kuko ashobora kuba yaramaze iminsi yishwe nkuko abahashitse babimenyesha abagira neza muri kwa huje bafatikanije n'abarongoye intwaro baciye bafuba ico kiziga abatware kuri uwo mutumba basigura ko bakiriko baratohoza amamuko y'uwo muntu kugira ngo abiwe bimenyeshwe amakuru kandi yemezwa n'igipolisi muri ntara ya Bubanza Radio Inzamba tubandanye n'amakuru ajanye na gataya kazi na muntu abasirikare nabo batazwi igitigiri bari kumwe no gwaruka bw'imbonera kure z'umugambwe uri ku butegetsi n'imbonera kure bararungitswe mu bikorwa ku butaka bwa Republika ya Demokrasi ya Kongo kuva mu kwezi kwa Kigarama umwaka wa 2021 nkuko biri mu matohoza y'ishirahamwe riharanira gateka ka muntu mu Burundi IDHB abo barungikwayo ngo babagiye guhangana n'imigwi igwanya leta y'u Burundi kubwa Karina Tatakian umushakashatsi muri IDHB irungikwa ry'abasirikare b'abarundi muri Kongo hamwe n'imbonera kure zijanwa mu bikorwa bya gisirikare byari bikwiye guhagarika umutima amakungu kurikira umushakashatsi Karina Tatakian
Un silence officiel entoure cette opération. Le gouvernement n'a
pas agacerere niko karanga ico gikogwa. Ubutegetsi bw'u Burundi ntibigeze bwemera ko bwarungitse ingabo muri Kongo. Nyamara haheze amezi indwi abasirikare b'igihugu bajabuka imbibe mu ibanga kenshi na kenshi mu ijoro kandi bakaba barategetswe kutavuga iyo bagiye. Bamwe muri bo bahawe itegeko ryo kugenda bambaye impunzu zisanzwe kugira ntibabamenye. Ikana benshi mu mbonera kure bararonse amakuru make ku bijanye no kuja muri Kongo na bamwe muri bo ntibari bazi ko bazojanwa muri ico gihugu.
D'autres ont été induits en erreur concernant la nature de leur mission. De nombreux militaires et des imbonera kure ont été tués ou blessés pendant les combats au Congo.
Benshi mu basirikare n'imbonera kure barishwe abandi barakomereka muri izo ngwano. Abategetsi bakaba batatanze amakuru ahagije ku miryango y'ababuriye babo muri izo ngwano aho mbere bamwe babujijwe no kugandarira ababo. Abo basirikare b'abarundi bari mu gihugu cha Congo imbonera kure na bamwe mu bacuditse n'abo basirikare barije banyagihugu bo muri Kongo aho babije mu mirima iba n'ibitungwa baca babategeka kuvyikorera ku rundi ruhande umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Fidelandi kuri yo yaragendeye intara n'amakomune atari make aho yahimirije imbonera kure abicishije mu majambo agiye ashikiriza yerekana inguvu z'umugambwe CNDD-FDD kuri twebwe rero Twiweje byo byose turatewe ubwoba n'iyo migwi igwana kuko ishobora kuzana intwaro ya gisirikare ishingiye ku gikenye muri kino gihe twimirije amatora.
Une dérive vers une forme de gouvernance encore plus répressive et militariste à l'approche des prochaines élections au Burundi.
Twandanya makuru twategure kuri radio Inzamba. Mushimwa manza wa mu bihugu cy'u Swiss yarasabwe n'intumwa za leta y'u Burundi kwakorera amatohoza kwishira hamwe Swissmed International yarabahebeye amafaranga ngana amajana 3 y'amaswisse. Umushingwa manza yahebeye intumwa za leta y'u Burundi amafaranga inyuma yo kwishuza inshuro zibiri zose akabura. Umushingwa manza Dominique Liarde akaba yasavye intumwa za leta y'u Burundi aribo Renovata Inosa Afred Museremu hamwe na Charles Ndagijimana kudasubira kumurondera ku kibazo icaje cyose kuko banse kumuriha amafaranga asanzwe ategekanijwe iyo ugize icusa mushingwa manza mu gihugu cy'u Swisse. Idonido na Pierre Gahungu
mwibaruwa ryarungikiwe ambassadeur Renovata bu aserukira Burundi mu gihugu cy'u Swisse cyo kuri uyu wa mbere uheze itariki 25 z'ukwezi kw'indwi. Mushingwa manza Dominique Liarde avuga ko agabiye leta y'u Burundi amafaranga yari kuyishuza angana n'amajana 6 amafaranga y'igihugu cy'u Swisse, amafaranga yababa imiliyoni 2 mu mafaranga y'amarundi. Uwo mushingwa manza yari yasabwe na Renovata bu ari kumwe n'intumwa z'u Burundi zari mu rugendo mu Swisse kugira amatohoza kwishira hamwe Swissmed International risanzwe ari ryo rifise umutahe munini mu bitaro Kira Hospital. Izo ntumwa z'u Burundi zari mu rugendo muri ico gihugu cy'u Swisse mu kwezi kwa kane. Akaba ari Innocent Alfred Museremu arongoye igisata c'iperereza mu gihugu hagati hamwe na Charles Ndagijimana arongoye ishira hamwe Isokabu. Uwo akaba ari nawe arongoye muri kino gihe urwego nshingwantwaro rw'ibitaro Kira Hospital, akaba kandi ariwe abirongoye by'imfata kibanza kuvaho umuganga Christophe Sahabo yahora arongoye ivyo bitaro afungiwe. Uwo mushingwa manza yari yatanguye kwishuza ayo mafaranga mu kwezi kwa kane. Ico gihe ambasaderi Renovata bu yamwishuye avuga ko mu gihe babonana atavye amafaranga bavuganye. Dominique Liarde munyishu yabahaye kuri uyu wa mbere uheze avuga ko amategeko mu gihugu cy'u Swisse avuga ko ubonanye n'umushingwa manza mukavugana ukagira ibyo umutumye ushima canke wagaya ibyo aguhaye utegerezwa kumuriha ibyo bita honoraire mu Gifaransa. Acagira ko avuga ko ayo mafaranga ayahebeye leta y'u Burundi nk'ingabire inyuma yo kuyishuza ku nshuro zigera kuri 3 nk'uko bigaragara mu makete bahanye na Renovata bu. Uyu mushingwa manza agira ko abamenyesha ko batosubira kumurondera haba kuri icyo kibazo cya Swissmed International canke ibindi. Renovata bu akaba mu nyuma yashi yagenwa kurongora igisata kijejwe amategeko n'intwaro mu biro vy'umukuru w'igihugu. Itegeko rimugena muri ayo mabanga mashasha rikaba ryatewe k'umukono kwa 21 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi 2022 bisigura ko yakuwe mu mabanga yo guserukira igihugu mu Buswisse.
Inzamba
turandanya n'amakuru twateguriye mu bijanye no kwiyunguruza. Ntibyoroshe kwiyunguruza mu gisagara cya Bujumbura mu gitondo kubera ubukene bw'igitoro ku bituro bitandukanye mu makartiye arimo mu manuko bw'igisagara cya Bujumbura. Batonda imirongo kuko haboneka imiduga yunguruza abantu iri kurushi. Abunguruza abantu n'ibintu nabo bavuga ko imiduga myinshi itariko irakora kubera ubukene bw'igitoro, aho bemeza ko bashobora kumara indwi yose atagitoro baronse. Ni inkuru ya Trifine Kaniwabo.
Ku bituro bitandukanye mu bumanuko bw'igisagara cya Bujumbura, abanyagihugu benshi mu gitondo barindira hafi isaha irenga kugira babone umuduga uje kunguruza abantu ubatwara mu gisagara cya Bujumbura. Kiretse ko abari benshi kugira ntibanigane mu kwinjira muri iyo miduga, batondekeshwa imirongo hakurikijwe uko bashitse. Ivyo bikibonekeza mu Ruziba, Kanyosha na Petit Seminaire. Abo banyagihugu baganiriye na Radio Inzamba bavuga ko ibintu bitoroshe kuko agahomba ari kenshi. Kiretse ko batu mwanya munini baranacegwa ku mirimo baba bagiyeko ibituma batabonwa neza n'abakoresha babo canke ibyo bari bagiyemo bagasanga byaheze. Abakora umwuga wo kunguruza abantu n'ibintu mu gisagara cya Bujumbura bavuganye na Radio Inzamba bemeza ko imiduga myinshi yabitswe iyindi irara mu mastation aho imari iminsi 3 irindiriye kuronswa igitoro, ibituma hari abahagaritse ako kazi kubera ikena ry'igitoro. Naho biruko mu gitondo kuri ibyo bituro abafise uburyo bahitamo gufata imodoka zo mu bwoko bwa taxi, aho nko kuva kuri Petit Seminaire umuntu aca ariha amafaranga ari hagati y'igihumbi n'amajana 5 n'ibihumbi 2000, mu gihe mu Kanyosha bari hagati y'ibihumbi 2000 n'ibihumbi 2500, mu gihe bari kuriha amafaranga amajana 550 ku mabisi yabonetse. abo banyagihugu bavuga ko badatahura ikibazo kiri mu gisata cyo kunguruza abantu n'ibintu mu gihugu cy'u Burundi narije igiciro cy'ibitoro n'icyo kwiyunguruza byadugijwe kabiri basaba ababijejwe gukora uko bashoboye kugira batorere umuti rurama icyo kibazo maze ibikorwa bisubire gukorwa ukuri kwamye kuneza abanyagihugu
no mu gihugu hagati ngo ntivyoroshe imyidogo ikaba ari myinshi mu banyagihugu biyunguruza baja mu mihingo itandukanye y'igihugu ni mu gihe abiyunguruza bava mu gisagara cha Bujumbura baja mu zindi ntara basa nabihebuye kubera ibiciro byabaye umurengera akuru dukura muri bamwe bunguruza abantu n'ibintu basigura ko bafise ingorane yo kuronka ibitoro abanyagihugu bagasaba leta gutorera umuti cyo kibazo inkuru tubaza George Nimenya
kuva mu gisagara cha Bujumbura gushika muri Rugombo ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke hagenda ku 14,000 by'amarundi kandi hatahora harenzwa 5,000 15,000 nivyo birihwa kubiyunguruza bashika mu ntara ya Kayanza mu buraruko bw'igihugu mu gihe hatahora harenza 7,000 nayo gushika Ingozi harihishwa 18,000 canke 20,000 kuva ibujumbura gushika igitega naho harihishwa 15,000 mu gihe ahora harihishwa 7,000 kuva mu gisagara cha bujumbura gushika mu rumonge harihishwa 18,000 canke 9 mu gihe ugo rugendo wahora rukogwa ku 6,600 abiyunguruza bavuga ko ingendo zimwe zimwe bazihevye bagasigura ko uburyo bwo kwiyunguruza ari burebure bafatiye ku mikoro make yabo abunguruza abantu n'ibintu nabo bavuga ko baduze ibiciro byo kwiyunguruza kubera ubukene bw'ibitoro bitaboneka bibonetse naho mu kinywabi nywabi bikaba bizimbye bose bagasaba ko leta yokora ibishoboka byose igatorera umuti ico kibazo
George Nimenya arakenuye mu gusozera aya makuru tubabwire ko kuva ku munsi wa gatatu w'indwi iza inka zosubira kubagwa ukuri kwamye ibyo ni byashikirijwe n'ubushikiranganje bujejwe uburimyi n'ubworozi ufadikanije n'ubw'intwaro yo hagati mu gihugu hari mu nama yahuje abajejwe intwaro mu gihugu babura matari abarongoye amakomine n'abajejwe uburimyi n'ubworozi mu ntara bumvikanye ko inka zizobagwa zizoba zabanje kwegeranirizwa mu kibanza kizwi kandi zikabanza gusuzumwa ko zitagwaye Martin Interetse n'umunyamabanga ayigayizwa mu shikiranganje bw'intwari hagati mu gihugu
ni mwebwe wa ramatari na mwebwe wa rutayari mu gifata kumi yavuze ati habe karantene aho inka bategeranyiriza nizeye ko musha mutangura mushi abantu basanzwe babaka bari mu burezi wanyu mu batunganye neza barondere aho bategeranyiriza so bakeneye kuzobaka mu ntiza sanga izobagwa itaguye ahantu yateguye wanizova muhana direkti ikija kubagwa itaguye ahantu mwebwe nta administration mu mezi cyo cya kabiri nta nyama izova mu ikomine zija muyi ni ukuvuga ko inyama zabagiwe muri komine gambara ngo dufate zizofungurirwa muri gambara ngo yeye ntabwo ziva mu gambara ngo ziko zijyanye n'ubusozi no bikunde kuko dushaka ko bamutane bafata ibintu mu biro bamenye neza muvuma y'inka ko yahaga mugabo ko n'inyama nayo nyine nazo nyine hatanzwe maze muvuma zizoba z'inka nizoba zije zaguzwe n'abasanzwe badafikurije ibintu zibagira Bujumbura kubera batwara inkuru na espace y'ibagiro y'umukanyoshi mugabo mubyumve neza hariho intara ushobora gusanga atanka nyinshi zirimo bikorako barashobora kujya kuzigura fate n'umuyinga bakazengeranizaho bagaca kugumere umuyinga gashobora gukaratasi ikintu zijyana iyo kubaye kugwira uwo mutware buramatari w'iyo ntara cyangwa medoradi azakira abone neza ko ari isazi ingene zavuye umuyinga cyangwa zavuye mu cyamu biri ku rukaratasi yakinyeho na cyane cyane ko zizoba esikorute n'abakozi rusha ko esikorute y'abapolisi kugira ntari inzuru zijya mu nzira cyangwa inzuru ijya mu nzira zitari kontorore
Marte Ninteretse umunyabanga ntayigarizwa mushikiranganje bw'intware hagati mu gihugu Radio Nzamba gate kakawe ni ngaha duce dusozerera makuru twariko turabashikiriza makoze mwebwe mwese mwadukurikiye Edi Claude Ninahazwin abashikirije ndashimiye bagenzanje begeranije amakuru gushikaho muyumva ndabifurize kuranirwa mu banyu no mu byanyu naho utaha.